Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 14 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Bena komeze mu gahanga bariko barashaka kumenya ubukungu bwako kanya katonya nyine nuko ingingo zose na namwe na atatu na kuri.
Iyo numwe mu Barundi batandatu impunzi yo mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania batewe n'abantu bataramenyekana. Iyi nkuru tukimwe n'indi nkuru yerekeye abarimyi mu ntara ya Mwinga badafise ikigega rusange cy'umwimbu turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse neza Hosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho mu gisagara cya Kibera ku murwa mukuru wa Nairobi muri Kenya habaye ikoraniro kuri uyu w'Imana yatunganijwe na Raila Odinga hatavuga rumwe n'ubutegetsi aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na Perezida Uhuru Kenyatta. Odinga yabwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiye ko yazanywe no kubahoza ku bwicanyi bwahitanye abari mu myiyerekano yabaye inyuma yaho ibyavuye mu matora bitangarijwe. Odinga avuga ko abo bahiganywe bibye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo, ibyo akavuga ko biva ku ngendo yo kudahana. Ibyo birego umuvugizi wa Perezida Kenyatta Manoa Esipisu avyamirira kure, akavuga ko intsinzi ya Perezida Kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba bo mu gihugu canke abanyamahanga. Umurwi ujejwe agateye akazi na muntu muri Kenya waratangaje kuri uyu wa gatandatu ko abantu 24 basize ubuzima mu ntureka zakurikiye amatora bahitanywe n'amasasu yamijwe n'abapolisi mu makaritiye y'abanyagihugu bato bato muri Kenya. Ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare kwa huje naryo ritanga itigiri cy'abantu bashika ku 117 bakomeretse kuva ku munsi w'amatora. Muri Somalia umurwanyi akomeye yahoze ari umutegetsi mu muhari w'iterabwoba Al-Shabab yishikanye ku butegetsi bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Muktar Orobow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yabonanye n'abategetsi ba Somalia mu gisagara cya Abal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia aho yari yinyegeje. Robo yari afise abarwanyi bashika ku 400. Umutegetsi w'igisirikare cya Somalia muri ako karere akavuga ko yari akomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umuhari ya Al-Shabab. Amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari nguvu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari ya Al-Shabab. Mwamenya ko Leta Zunze za Amerika yari yemeye guha Robo amafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amadolari kugira ave mu muhari Al-Shabab. Yamara Amerika yahavuye ihagarikwa mugambi mu mwaka w'2012 akaba yaciye ashigwa ku rutonde rw'abiyahuzi. Robo Ali yarahoze ari umuvugizi wa Al-Shabab yongera aba n'umukuru w'abarwanyi b'uwo muhari. Umuhanuzi wa Perezida Donald Trump mu bijanye n'umutekano mu gihugu avuga ko imishyamirano yaranzwe mu bwicanyi kuri uyu wa gatandatu muri leta ya Virginia mu gisagara cya Charlottesville isa n'igitero cy'abiyahuzi. Ibyo HR McMaster yabivugiye mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru ABC cya Amerika avuga ko imodoka yasetse abari mu myiyerekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka 32 n'abashika kuri 19 bakomeretse ari igikorwa cy'ubwicanyi cyabonetsemo urwango no kutihanganira abandi. Kuri w'Imana ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byasohoye itangazo rivuga ko Perezida Trump atera ibyatsi ibikorwa byose bibonekamo ububisha urwango nk'ibyaranze imirwi yiyitirira ubutegetsi bw'abazungu KKK mu mfunyapfunyo, imirwi igendereye ibyiyumviro bya Nazi. Umuhari wa Adolf Hitler yahoze arongoye UDAG yakoze ihonyabwoka bw'abayahudi hamwe n'imirwi y'abanyamacakubiri. Iyo tangazo rikaba ryasohotse inyuma yaho habereye kunegura Perezida Trump bivuye ko mu gutera ibyatsi ubwo bubisha atadomye ku rutoke iyo migwi itere kwa bandi. Ngomenya kandi ko abapolisi babiri bahitanywe n'impanuka y'indege ya kajugujugu mu gihe bari mu gikorwa cyo guhagarika iyo mishamirano. Umukuru w'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika mu karere ka Korea ari mu rugendo muri ako karere mu gihe ariko harakorwa imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika hamwe na Korea y'Epfo bivugwa ko ishobora gutuma imishamirano ya Korea ya Ruguru yiyongera. Mwomenya kandi ko Jordan Ford nako yavuze ko urugendo rwiwe muri ako karere rufise intumbero yo guhumuriza ibihugu vya Korea y'Epfo n'Ubuyapani bisanzwe bicuditse hamwe na Amerika kugira ntihabe ukudatahura kumwe mu gihe hari ibikorwa bya gisirikare Amerika iri kirakorana n'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi abategetsi mu gisirikare cya Amerika batangaje kuri uyu w'Imana ko atagutana mu mitwe guhari hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru yamara ko hashobora kwaduka ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ivyatsi ubwicanyi bwahitanye abakozi indwi b'umuhari Casque Blanc ujejwe gukingira agate y'akazi na muntu bwabereye mu ntara ya Idlib muri Siriya kuri uyu wa gatandatu. Heather Norworth, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko ubwo bwicanyi bubabaje kandi buteye agahinda, avuga ko Amerika ihojeje imiryango yabo kandi yibaza ko ubutungane uzobatunganiriza. Icyo gitero cyakozwe n'abantu baje bitwaje ibirwanisho batamenyekanye. Gushika ubu akaba hatamurwa n'umwe uriyitirira icyo gitero. Intara ya Idlib isanzwe ari intara iribamwo abarwanyi b'umuhari Hayat Tahrir al-Sham. Uwo muhari uratera ivyatsi ubwo bwicanyi ukavuga ko ugiye gukora uburyo bwose kugira utuzaho bicanyi kandi ko ugiye gukingira abakozi b'iryo shirahamwe Casque Blanc rijejwe gukingira agateka kazi na muntu.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Impunzi z'Abarundi zigera kuri zitandatu nizo zakomerekejwe bikomeye mu mutwe no ku maguru n'abantu bataramenyekana mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Ubwo bugizi bwa nabi bwabaye ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'Abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe, bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi, abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero. Nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye, bafise ibikomere byinshi mu mutwe, mu mugongo, hamwe no ku maguru.
Je na komeje mu gahanga bariko barashakuza komeje ubukungu bwaho akanya gatonya nyine nuko indi ngufu tuna namwe na atatu na guri. Ubwo ndo byagenze twatinde ukari tugenda gutoro dukwihanya na tugiye gutoro dukwihura n'abana na mugamba hano bishanye bishamba bashobora gufata. Bamaze gufata rero baciye batuboha n'inyambo bashaje twarantu mu ishamba bagashyira munsi y'ibiti. Ebe batubora bavuga ngo tukora kubiri kuyiba mu myumbati yabo batuvuna ivyuma bari bafise nivyo badukomitisha n'ibipanga nyene bari bafise nyene badutemaguza.
Umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro vy'ikambi agasanga bararemvye. Yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batemaguwe hoba harimwo abari bagiye kwiba mu mirima.
Nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari bakemye abantu bashika bane. Iyo bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu, abandi bamutse n'icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru, abandi bari batemagura mu mutwe. Ndetse rero nacyasa abandi babiri nabo nyine babatemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko. Ngo batumwe n'abatanzaniya abahatu bana nibo babakenye babageza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo. Mugabo igihugu gahita no hino nubwo bivuga yuko abo baha babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba. Inyituri twese nko kuri metero bitatu kugira uwo nyine ni ngombwa abantu bamara umunsi wose gusenya.
Ubundi nawe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'iyi ndwi maze zija kwihora, ariko igipolisi kiratabara.
Uko nsa umuntu aramara cyangwa umuntu yabwiriranye yasabye yeri kuri ikigo cy'abantu bari mu ndara ikagirwa ukingana yati bitewe n'abashyapu bitara matanga zigena birirukana ngo ndetse abakozi bafata mu misozi polisi yasabye yirukangira abagabo bagabo inyuma nta kindi kintu kigeze kivuga. kugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa nuko atamatohoza kugwa kugira ngo kwagirwa ko ari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe ubu avuga ko ari neze n'impunzi zishika zitano zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye
irate ubwoba cyane abantu bose ngaba bafite ubwoba ariyo n'abantu bavuga bati bebe bacaba babaho gute guteka barabiheba guko namba koko babatebagiye gusenya urumva kirakira ikibazo bana wa mama seza amashyirahamwe ngacyagerageza kuyitura kandi bashaka kubwira bati kitabo ni wabakenye nta kintu kiri bushobore gufasha wowe ni muke bwa mbere twitura ayo se yiti avuga bati wowe kitabonye wabakenye turafasha iki tubwanje cyane kuyitanira n'abapolisi agashika gatatu tujye gutora ibitika byabariye habishwe ndabaje kwitera ibisiga bitanu turi kubera abapolisi kandi bahejeje kubihamba yariyeze nta kindi nta kindi ntakindi by'ubutungane batakubwira ngo bari bagiye kugira ngo cyangwa ngo bishwe n'abarundi gusa yuko basi polisi ni kwamatoza kandi cyacyakoze abarundi bahamye
izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagendegwa n'intumwa z'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungerwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo ikambi ya nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 226 mu gihe abandi bari inyarugusu na mutenderi bose hamwe abahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244 bamwe muri bo bagera ku 15 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye kugushaka kwabo Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara
kubera ko badafise ikiyega rusange hafi benshi mu banyagihugu bo ku mutumba wa Nyamarumba muri komine n'intara ya Muyinga bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo. Abo banyagihugu bavuga ko umwimbu uhura n'impanuka nyinshi uhereye ku busuma, ugusesagura n'impanuka z'umucanwa. Basaba rero kuronswa ibigega hafi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubitsa umwimbu, bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi.
Ntibitworohera kubera urinda gusindira ikazo ugafata imitumba miremire aho bose nzi yuko umuntu ushaka kaza kuyitwubakira ngo ari waje ntabwo tukoroherwa.
Ariko umva hariya mu kibogoye kuba ari kure twarayo imizigo biragoye uri kuyikurayo. Ibyiza umenya ariko twayirondera n'iwacu kuko nakwe turavunika rwose birenze. Hazaba nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisha kandi nyine bakaguza mu nzu nyine.
Kugenda kutubica ariko bisaba uburyo udafise ikinga ngo udutwara kudutangira impembo. Byoba byiza yuko natwe ngo dukurikiranira kuno mutumba tukaronka ahantu tuza turabica.
Ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu.
Cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara ugasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu.
Ikapajiwe nikuriye afite no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatwimbiye bashaka batwitwarira batatutwaye naho ndaturiye n'Imana ibutumpaye.
Tunaweza tukanda tukabisa mugabe naho tutubisa tunaweza tukachasanga walimo baradutwarikara mandende hamabe dutwariye tukaca dusanga hamwe hamwe tunaweza tukashira mu nzu nyene kukubera takutwobigira tutaba tubishoboye kuvyikorera haje uraze nawe nk'umusoma akadutwara
iyi ni ingaruka ni ugusesagura cyane cyane iyo hadutse umwumvikano muke hagati y'abubakanye banzira umwito Pascale ni umukuru w'umutumba Nyamarumba
nk'iyo nk'umugabo batavugana n'umudame umudama kaja nko kurima umugabo arashobora kubikura mu nza akagenda akabishora muwo mwanya twe natwe tugira ikibazo cyo kugira iki cyo kubumviriza hagati y'umugore n'umugabo kuko baba batabivuganye ko n'umudame nawe nyina arashobora kubigira ko ari abadame nkeka nk'ibintu by'inzoga cyangwa amatabi arashobora gucomagura ibintu mu nzu kuko bidafise ahantu biri kure yogenda kubitora ari cyagomba kubiranguza
umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu Mpabazi Jean Bel Kimas umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusange
usanga hari nk'ikigega kimwe mu inzone aho biri tugasanga hari ibigega bibiri mu ikomine urumva yuko je ntibiba bikwiye dufate ko bo bose umwimbo wubuzana akabushira muri icyo kigega ibaruka nawe awushira gusa nuko baca bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo abandi nabo bakawugumiza mazi wabo naho kenshi usanga ukunda guhura n'impanuka y'ubusuma kuko ubusuma ntiburahera
asaba abasanzwe bafasha muri ico gisata kubandanya
abafashije kubaka ibigega tuna basaba umuze kumbure nyimba yafise uburyo busuma kandi bagafasha kumbure ni nk'izone ikaronka nk'ibigega nka bibiri za mitende kugira ngo n'imiburiburi naho batoba bose canke namwe batoshirayo wose mugabo ujanye n'imbuto wowo bakawushirayo nayo ubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bipfiye abanyagihugu bashobora gushya mu mbu wose
guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye ariko inyuma y'impeshi iheze byarashyizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara I Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi ry'America.
Tubibutse nshuti mwese ko mukomere bananya kumiriza radio ijwi ry'America risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda. Unahunanya ukwashyiza amakuru yerekeye ibintu byabaye mu mpera zindwi yaraye irangiye reka tuyahere mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
kuri uyu Imana harangiye amatora y'amakomite nshingwabikorwa y'amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine agize igihugu ayo matora yabereye mu makomine 83 199 agize igihugu igituma hari andi makomine ayo matora atatunganijwe bisigurwa na Jeremy Manirakiza munyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi
n'uvuye yuko ni mu ntumbero yuko umupira ushika mu makomine ushika mu ntara zose hanyuma rero abo batowe nibo bazoca cyane cyane utogwa kuba prezida abo ba prezida batogwa bazoca baje hamwe n'abarongoye imigwi yo ya muri divizio ya gatatu mu ntara kugira ngo bazotore mu kwezi kwice mu ntango zo kwicenda tariki imwe cyangwa tariki zibiri abazoba barongoye amashyirahamwe y'intara mu mpira w'amaguru hanyuma nabo bakazoheza bagatora abazorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi aho hazoba hari mu ntango zo kwica igituma muri ayo makomine amwamwe atamatora ariho nuko muri uwo mwaka uheze twaratunganije inkino z'umupira w'amaguru mu makomine no kuvuga ikomine zitashoboye kuronka imigwi n'imiburiburi shika itandatu ntizemerewe kugira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru no kuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine riba rigizwe n'ama ekipe atandatu n'uvuga yuko abatashoboye gutunganya inkino ntangorane mu minsi iza nabo nyene umupira uzoteba ushikeho hanyuma batunganye inkino
munyamabanga nshingwa bikorwa mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko mwitorwa ry'abagize amakomite nshingwa bikorwa mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine igitsina gore kitibagiwe Jeremy Manirakiza avuga ko ari nakaryo ko gushinga imirwi y'abigeme ikina urukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'amakomine
inama nshingwa bikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine igizwe n'abantu bane no kuvuga umukuru w'ishyirahamwe icegera ciwe ujeje gutunganya inkino n'umutekano hamwe n'ujejwe igisata cy'umupira w'abigeme urumva muri komiti yariyo yose hategerezwa kubaho umwigeme canke umufasoni
iyo migwi itandatu mwavuze ni y'abahungu gusa canke harimo nayo abigeme
oya iyo migwi itandatu urumva nihiganwa abigeme n'abahungu ntibashobora gukina muri championa imwe iyo migwi itandatu ni migwi y'abasore no kuvuga yuko mu gutangura ikintu cyose kigira intango mu gutanguza umupira w'amaguru mu championa twatanguje umupira championa y'abagabo hanyuma nibaza yuko kuko imigwi myinshi mu makomine y'abigeme ntiharagira kwiboneka ariko bukebuke ubu turiko tugira amashampiyona mu ntara nibaze yuko bitebuke no mu makomine umupira w'abigeme uzokina
mu mupira w'amaguru kandi kuri uyu w'Imana ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi yo mu ntara y'abasore batarenze imyaka 16 yarigeze ku munsi wa 11 mu ntara z'ubumanuko n'uburengero bw'igihugu Rumonge watsinze Makamba 2 ku busa Mwaro yatsinze Bururi 1 ku busa Kayanza yanganije na Ngozi 1 ku kindi Muyinga yatsinze Kirundo 7 ku busa ingene imigwi irushanya mu manota mu bumanuko Rumonge ni ya mbere ifite amanota 16 n'ibitsindo 23 Makamba ni ya kabiri n'amanota 2 n'ibitsindo 4 Mwaro ni ya gatatu n'amanota 11 n'ide n'igibitsindo 8 Rutana ni ya kane ifite amanota 5 n'ide n'igibitsindo 3 Bururi ni ya gatanu n'amanota 5 n'ide n'igibitsindo 16 mu buraruko Muyinga ni ya mbere n'amanota 12 n'ibitsindo 11 Ngozi ni kabiri n'amanota 10 n'ibitsindo 6 ya gatatu ni Kayanza n'amanota 7 n'igitsindo 1 Kirundo ni ya nyuma ifise ubusa n'ide n'igibitsindo 18 Evariste Nzikobanyanka Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eka unaho tukubitire mu Rwanda tukumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwire amakuru ya sport yo mu mpera z'indwi twaraye turangije
Ejo ndi kwa gatandatu mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu ya Uganda yanyagiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi ibitego bitatu byose ku busa uyu mukino wabereye ku kibuga kitiriwe Maria Mutagatifu Kitende mu mujyi wa Kampala ni mu rwego rw'icyiciro gisoza urugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kenya umwaka utaha mu gikombe cya Shan gihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona z'iwabo imisambi ya Uganda yarushije amavubi y'u Rwanda ku buryo budasubirwaho ibitego bibiri bya mbere byatsinzwe na Mudamiru Mutyaba mu gice cya mbere cy'umukino uwitwa Derek Sibambi niwe washyizemo icya gatatu cyo gusonga abanyarwanda no gukurira inzira ku murima umutoza wabo Antoine He ukomoka mu Budage Umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 muri uku kwezi kwa munani ikipe y'igihugu y'u Rwanda irasabwa kwishyura ibitego bitatu ndetse ikanarenzaho kugira ngo ibe yabona itike yo kujya muri Shan 2018 ibi bigaragara nk'inzozi nubwo mu mupira w'amaguru hakunze kuboneka ibisa n'ibitangaza tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri gahunda y'irushanwa ngarukamwaka ry'igihugu Rwanda Cycling Cup ejo ndi kwa gatandatu hakinwe agace kitiriwe umuco Race for Culture Abasiganwa bahagurutse igatuna mu karere ka Gicumbi berekeza mu mujyi wa Nyanza urugendo rw'ibirometero 137 waje ku isonga ni kabuhariwe Valence Bayisenga umunyarwanda ukina mu ikipe ya Tirol yo muri Autriche yakoresheje amasaha 4 iminota 35 n'amasegonda 59 uyu musore umaze kwegukana isiganwa Tour du Rwanda inshuro ebyiri zose arasobanura ibanga yakoresheje ngo ashobore gusiga abandi muri iri siganwa ry'umuco
Bashiramanga yananiwe tubonye ko ananiwe abakinnyi twa turi kumwe Ephraim na Rugamba ndabwira mushyira amagare imbere muhige uriya mwana ruberwa kuko yaramaze gusiga agashiramanga mumara kumufata ibindi ngenda bisoza ku murongo ntumugire ikibazo barakora n'imbaraga zabo zirarangira nanye nsigarane confidence z'uko ku murongo ngomba kubisoza neza
muri iri siganwa kandi ingimbi n'abakobwa nabo baraserutse nk'uko bisanzwe batangiriye ku giti cy'inyoni basoreza mu mujyi wa Nyanza wabaye wa mbere mu ngimbi ni Yves Nkurunziza ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ni Rere Saverine wo mu ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana akaba ari na mushiki wa Valence Ndayisenga niwe watsinze irisiganwa mu kiciro cy'abakobwa igice gikurikiraho muri Rwanda Cycling Cup giteganyijwe mu kwezi gutaha kwa cyenda muri icyo gice cyiswe Central Challenge abasiganwa bazaturuka Inyamata mu Bugesera berekeza Imuhanga mu ntara y'Amajyepfo yari Claude Munyandinda Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakeje abanyarwanda ku ruhara bagize mu mahoro mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani. Abanyarwanda barenga imiliyoni 6,600,000 batoye Paul Kagame nk'uko vyibonekeje mu biharuro vyashikirijwe icese naho ico gitigiri gisa n'ikirengeye ku bimenyeshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu barenga gatoyi 80,000 nibo batoye abakandida batavuga rumwe na leta. Leta y'u Rwanda yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cabaye 97 n'ibice 6% Yamara Amerika ivuga ko amatora atakurikije ibisabwa ku vyerekeye demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, avuga ko batewe impungenge n'ibitagenze neza vyibonekeje mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahayagije itangazamakuru mu Rwanda kuko gene ryatangaje amakuru ku mwidogo wa bamwe mu bakandida n'abanyagihugu bavuga ko baburabujwe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Amerika irahayagiza kandi abanyagihugu basanzwe umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora n'abategetsi ba leta kuba baravuze batarya umunwa hamwe no kwishura ku vyidogewe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, amenyesha ko bahayagiza impari zabaye hagati y'abakandida zerekanywe kuri televiziyo. Yamara bavuga ko iyo abandi bakandida bari kurekurirwa kugira uruhara muri izo mpari byari kugirira akamaro kurushiriza abatora. Amerika iracyafise impungenge ku kudakorera habona ku vyerekeye ibisabwa kugira abarondera kuba abakandida bamenyekane. Amerika yizeye ko itegeko rishasha ritegekanye ivyerekeye amatora vyitezwe ko riharigwa ko mu nama y'imirije y'inama nshingamateka rizotomora ibintu kurushiriza imbere y'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka uza w'2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ku ntwaro ya Perezida Paul Kagame u Rwanda rwagize intambwe zikomeye mu vyerekeye butunzi ko yamara uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubwigenge bw'itangazamakuru bitubahirijwe. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko leta yakoresheje ububasha bwayo hakoreshejwe ikandamizwa rikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko zitashimishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya Perezida Kagame yo kurondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Amerika isaba Leta y'u Rwanda gushyiraho uburyo butuma amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe bishobora kugira uruhara mu matora atatera bwo bari habaye amatora akubahiriza mu by'ukuri byifuzo by'abanyagihugu. Amerika iri kumwe n'abanyarwanda mu twigoro twabo twukubaka inzego zikomeye za demokrasi atawe zikumira kugira bitume haba umutekano, demokrasi n'iterambere byo mu gihe kirekire kiri imbere kuri bose.
Iyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganire twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mark na Frederic Monikije amakuru nayo ashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.